mananye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio y'inzu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa gatatu indwi iheze, Perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza arasohoye itegeko rigena abagize urwego CNC rujeje gucungera ingene bimenyesha bankuru bikora mu Burundi. Ni itegeko ritaramye kuko inyuma y'iminsi itandatu gusa risohowe haje irindi risubirira. Ayo mategeko yose asangiye nimero naho amatariki yasinyiwe ko atandukanye, amazina y'abayariko akaba ari amwe. Hambavu yuko gusha hari ico ayo mategeko atandukaniye ko irya mbere ryasohotse ritomora batanu bagize ibiro by'urwo rwego, mu gihe muri rya kabiri Perezida Nkurunziza yagenye 15 adatomora uwo yifuza ko azoramutswa sense azoyivugira canke ngo arabe ibigega vyayo. Ayo mategeko abiri yateye impari nyinshi n'utubazo mu banyamwuga n'abakurikiranira hagufi. Akarorero mu gihe ku ruhande rumwe bavuga ko naho itegeko rya mbere ryarimwo twasorobo tudatuma ryoja mu ngiro riri uko ryari atacu bagitangaje kuko ngo kubwabo vyerekana ko abagize urwo rwego batoregwa mu biro vya Perezida gucyo kwigenga kwabo kukagorana. Urundi ruhande ruvuga nyabuna ko kuba Perezida yihutiye guhindura utu twasoborobo vyerekanye ko ivyo vyagirije bidafashe gucyo ngo uwetarihenda akababanzibuye. Ariko none burya vy'ukuri sense ishingwa gute, igizwe na bande, nindage n'abayijamwo abagize urwo rwego bakorana gute n'amenyesha makuru, ibikorwa vyarwo nyamukuru kuru nivyahe? Ivyo ni imwe mu bibazo tugiye guca ijya nino muri isanga y'ino munsi. Abaza kutumara amazinda ni Jerome Niyonzima, umunyamwuga kabari no mu rwego CNC. Jerome, ikaze.
Urakoze cyane Diane, ndakuramukije ndaramukije kumbure n'abandi tuzaga gusangira ikiyago.
Ego, burya CNC imaze mu iminsi ngahe ga Jerome?
Je ubwanje muri CNC ninjemwo ubwa mbere mu mwaka w'2011, kuvuga yuko ubundi ko ndakwizayo imyaka icenda
kandi ngo mwanagize inama yo kwitorera abashasha bagize biro yanyu.
Ego cyane.
Nibande twumve ko two gukeza imbere ko twinjira mu kiyago?
Jewe ndi mu banywanyi basanzwe batari mu biro nshingwabikorwa, ariko watowe kuba umukuru w'ibiro nshingwabikorwa ni Nestori Banga Umukunzi.
Hanyuma
yarasanzwe anayirongoye.
Ego, hanyuma icegera ciwe nawe?
Icegera ciwe yatowe ni Laurent Kaganda. Wewe ndiye arasanzwe muri CNC muri iminsi heze.
Hanyuma umunyamabanga wanyu nawe akatsoba?
Umunyamabanga nshingwabikorwa nawe ni uwitwa Jacques Bukuru, yaragiye kumara imyaka 28 ari mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Imyaka irenga 10 akaba yarayimaze arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru ku radio nkuru y'igihugu.
Hanyuma umuhanuzi mu vy'amategeko?
Umuhanuzi mu vy'amategeko ni Maître Jean Muvayo. Nawe ni mushasha muri urwo rwego.
Ego, hanyuma umunyabigega?
Umunyabigega ni uwitwa Yvette Irambona, yahoze akora kuri radio nkuru y'igihugu, akaba mbere nawe nyene yari asanzwe ari muri ico kibanza muri sense
ego batowe rero ni kumwe bari baravuzwe na perezida w'Urundi ku itegeko ryatewe ku mukono igenekerezo rya 15 kwezi kwa gatanu nyene
oyo iryo tegeko ryo kuwa 15 je ubwanje ntiryari bwanshikire ariko nagiye gushikirwa n'iryasinywe ku itariki 20 ukwezi kwa gatanu
nuko turaza kubigaruka ko handi hatu natubwira ingene batogwa bajamo kuko benshi bavuga yuko bakeneye kubimenya uko bigenda jeho muza gusangira ikiyago na Jean Régis Nduwimana n'umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vyigwa vy'ingene imenyesha makuru bikora etude de media ni mu gifaransa niko bavyita Jean Régis ariko ananarondera impamya bushobozi y'ikirenga doctorat muri ico gisata muri kaminuza ya Liverpool mu Bwongereza akanakurikiranira hagufi amakuru yo mu Burundi Régis na wewe ikaze dusangira ikiyago n'abakunzi b'ijwi rya Amerika na muri isanga.
Ndaramukije Diane, ndaramukije Jerome, n'abarundi ndetse n'abandi bose bakatwumviriza.
Ego. Ego akabazo ka mbere ndakarureshe kuri Jerome CNC nk'umuntu ajyumvise ubwa mbere iryo zina CNC ni iki yatanguye ryari ishingwa gute nabandi?
Sente ni inama nkuru y'igihugu igeze kumenyesha amakuru yatanguye mu 1997 mugabo ntiyari bwabe urwego rugengwa n'ibwirizwa yagiye kuba urwego rugenga n'ibwirizwa mu 2007 ni kuvuga ubu haraheze imyaka 12 sente igengwa n'ibwirizwa cyo twita loi organique mu gifaransa
yego hanyuma ikijaho intumbero yayo ivyo bikogwa nyamukuru vyari vyahe izo ntumbero zagumye uko zari ziri haragiye bigenda birahinduka
yego kumurikijaho rwari rwagihari nk'urwego ruje kunganira ubushikirangandi bwo kumenyesha amakuru aho basa n'abagomba kugira bati kumenyesha amakuru ni nk'uruganda mu bushikirangandi nk'uruganda cyangwa ihuriro ry'inganda zo kumenyesha amakuru mugabo harakeneye nawe nu abo kubahiriza urwego rwofasha kubahiriza umwuga kugira ngo nk'amategeko ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru kumbure n'ibijyanye n'akarangamutima k'abanyamwuga bishobore kubahirizwa bati harakeneye uwo bahafi akamera nk'uza arasukamo mabisi iyo bamwe batirimutse cyangwa akaza arahanura abo byoba bigiye kugora kugira ngo ni ubushikiranganyi ntibukoranirwe ko na byose ngo rubu uruganda rwo kumenyesha amakuru rwongererwe urwego rwo kwitora utunenge rwo gutora utunenge
abo basukamwo mabisi batogwa batowe nande hama bagatogwa mu bisata ivyahinyamukuru ko barinda bagira muri sense kuva amazina yabo akinugwanurwa gushika yemezwe mu biro vy'umukuru w'igihugu biragenda gutegaje home
kuva sense yitangura gushika none munsi abaje mu rwego mu nama nkuru yo kumenyesha amakuru bagenwa n'umukuru w'igihugu itegeko ry'umukuru w'igihugu ribagena hanyuma ibwirizwa rya hahora ryavuga yuko batogwa hisunzwe kumbure uburambe n'icyo bamaze mu bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ni aho baciye muri ibyo bikorwa n'ubutwari baba bafise muri uwo mwuga umukuru w'igihugu bwiwe niwe asohora itegeko ry'umukuru w'igihugu ribagena aho hari ibibwirizwa risanzwe nako rigenga CNC rwa organique ryahahora ariko muri mwaka wa 2018 harasohotse irindi bibwirizwa ritunganya ingene inama nkuru yo kumenyesha amakuru CNC itunganyijwe abayigize n'ingene barangura imirimo yabo gogwego yo yebwirizwa yo y'ubu bitunganya CNC novuga n'ibyibwirizwa ntunganya rwego rikurira amabwirizwa yandi ashobora kuba amategeko yandi ashobora CNC ishobora kuba yisunga ibyo rero buri ratomora ko hariho harimo abandi bantu bateza kugenwa baje baturuka mu bindi bisata bitandukanye z'imirimo y'igihugu nko mu rwego rw'umutekano nko mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru nko mu bisata biraba ivy'amayandikiro y'ibitabo n'ibinyamakuru nko mu bisata kiraba bajya batunganya amasinema n'amareresi n'izindi nzego zitandukanye hama rero no mu binyamakuru byigenga n'ibya leta.
Muri make rero ni perezida Kanaka agena abagize urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi. Numvise uko tubwiye
umukuru w'igihugu agena abagize inama nkuru y'igihugu igereje kumenyesha amakuru akoreye ku mpanuro cyanke mu kuja inama n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu.
Yego, Jean Regis Nduwimana, ku ruhande rwanyu murumvise uko sense ikora n'uko ijaho, muravye ukungena itangazamakuru rimeze mu Burundi ndetse no mu karere. Reka tubivuge mu karere, niki urwo rwego murumva uko rugenwa, niki nivyo mubona ko biza byunganira mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru?
Kuya no cyano hera ko ni kamere ku ari umwigisha dukurikirana cyane twa mahiso ya frère ari gishawandi bashatse no ngamu makamiri z'umakaminuza ngamu Burundi abanyeshuri batari bake baye muri inzu zego nyine cyo turavuga amazo bigirwa urazi ku sense ubwo rwego rukora. Ndabutse ko sense ni rumwe mu nzego zitanu zikomeye zishyirwaho n'ibyiciro shingiro mu gice cya 13 cy'ibyiciro shingiro. Hama yasanze yuko nibyo sense ni urwego rwaje mu ntumbero za demokarasi mu gihe bifuza yuko nk'uko Jemeka yavuga aho aha abari mu rugo abari mu bimenyeshamakuru bagira aho bahuriye bwa bahanurirane bagiye bafate n'icyo bahanuye cyangwa bongeye ko kugira ngo umugabo akomeshe amakuru ugende neza. Hama icyo ni cyinshi cyane. Umugabo cya kabiri ni uko izo nzego nazo zavuye ziba izo gukandamiza no gutoteza ibinyamakuru ibihugu bimwe bimwe harimo n'u Burundi washaka. Nicyo rero bwira ngo cya mbere ni ukugenda kwishyura kuri icyo kibazo. Nuko sense irerekana ko ari intumbero yo gushaka gushyiramo demokarasi, mugabo ni uko urwo rwego nabo rwavuye ruba urukoreshwa rushobora gukoreshwa mu gukandamiza ibimenyeshamakuru. Ugombye kugira ngo wugare Voix d'Amérique kugira ngo uvuge yuko Patrick Mitabaro cyangwa Patrick Nduwimana cyangwa Innocent Muhoozi washira ko ari abansi b'igihugu uheza uca muri sense. Uko sense iheza kimwe muri ibyo bikoresho inzego z'igihugu zishobora gukoresha.
Jérôme, ibyo professeur Jean Régis ariko aravuga yuko rushobora kuba nk'igikoresho cyo gukandamiza abanyamakuru canke bakabaca ko mu gihe hari ingingo yose ishobora kuza ivuga ati tushaka ingingo ariko irinda guca muri sense kugira ngo yumvikane ko iriko iza kubw'itangazamakuru, murabivuga kwiki?
Jean Régis, icyo cyimvira ni cyuye kandi mu burenganzira nawe ndiyo gushikiriza uko kumbure aziyumvira cyangwa afatiye no kuri ibyo byigwa ashobora kuba yarasomye cyangwa yemera. Ariko Jesse nibaza ko umuntu yogifatira muri rusange gutyo ngo nubwo bwo gukandamiza kumbure harashobora gufatwa ingingo rimwe na rimwe ntizihimbare abo zifatiwe, ariko sinovuga ngo nubwo bwo gukandamiza kuko ndazi ibindi bihe urwego sense rwagiye ruseruka mu gutabara abamenyeshamakuru rimwe na rimwe nk'iyo bafashwe bagahohoterwa ku rubuga cyangwa mu mirimo yabo, ahandi rugaseruka mu kubatunganiriza cyangwa mu gufasha gutunganya inyigisho z'abamenyeshamakuru kugira ngo batere imbere mu mwuga. Rero bishyitse hakaba harafashe kumbure nk'ingingo zimwe zimwe zidahimbara uyu cyangwa uriya kubera ko zafatiwe uyu cyangwa uyu cyangwa zafatiwe gutyo ibintu bishyika hanyuma jarazisi kuvuga ati nubwo bwo gukandamiza Jesu ni umubuza kubivuga mugabo si ni umushyigiki.
Hanyuma ga Jérôme, muravuze ngo harageze igihe urwo rwego rutabara abamenyeshamakuru baba bagize ibibazo cyangwa iki, ubuho byifashe gute izo ngingo zitandukanye bariko baravuga ati twe tubona ari izikandamiza kugara ijwi rya Amerika abamenyeshamakuru bakabashaka kumitahe n'ibiki, muricarana nabo mukavugana mukumvikana muti twebwe twabona bitegereza kugenda gutya, ubundi ikosa mwakoze ni iri imbere yo guca inkoni ngufi mukabanza mugahanura nk'ababyeyi imbere guca inkoni ndende?
Yego, iyo cyonze nuko hari ikiyago hagati y'abarongoye ibimenyesha ibinyamakuru n'amaradio n'abarongoye rero ugwego sense icyo nzi nuko kenshi bama bicaranye mbere hari naho bahanurana mu buryo bw'ikibiriraho hamwe umuntu umviriza nk'ibintu biciye ku iradiyo agacavuga ati nashaka tuvugane gatoyi kuri icyo kintu murabe mugikosore cyangwa mugiinyanyure ibyo ni ukwinjiramo ibyo jean regis ariko aravuga aba bagirizwa ibi cyangwa biri aba mitabaro ba patrike n'abandi ibyo sinabyinjiramo kuko jewe ndabifata ko haba harimo ibintu byinjiyemo mu by'ubutungane urumva hinjiyemo iby'ubutungane nsubira ngo ngire ngo yafashe ibi cyangwa yafashe ibi ibyo by'imitahe y'abagirizwa ibi cyangwa biriya urumva n'ibintu bica mu nzego z'ubutungane bwabo muri cnc naho hacaye ibijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ibyo umuntu aba yatangaje kumbure biteye kubiri n'ibyirizwa cyangwa biteye kubiri n'akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru
yego umwe mu bamenyesha amakuru ariko aradukurikiranira hagufi ariko adashaka ko tunamuvuga aravuze ko tubaza mwebwe mwese jean regis hamwe na jerome ngubwo ntibyo babyiza sense igiyemo abatowe n'abanyamwuga ubwabo perezidansi y'uburundi itarinze kwivanga turahera kuri jean regis ako kabazo kumenyesha amakuru ariko aradukurikirana
icyo bivana n'ingingo ya politiki ingingo bivana nuko igihugu gishaka gutwarwa kiri mu gatoya sense nk'uko ni urwego rushyirwaho na rwigashingiho mbega uburundi turi mu gihugu kirimo demokarasi nyayo nk'uko tuyumva tuyiga mu ishuri cyangwa tuyigisha cyangwa mu burundi hari n'iyindi ntwari imeze ukundi ibyo rero yatse aho bihuriye na sense aho bihuriye n'izo nzego ni ukuvuga iki mu gihe leta itari kuri demokarasi yubatse ku byo bita autoritarisme ni ukuvuga yuko gukandamiza nta demokarasi iriho nk'uko umuntu kivuga mu kirundi n'izi nzego zindi izo za sense izo nzego za konsiyonasiyonasekirite n'izindi nzego ku mpamvu ziri mu gihugu ntizihereza ngo zigire uburenganzira ntizihereza ngo zigire nk'uko article ya mbere y'itegeko rivuga rishyiraho sense rivuga n'uko rikora rivuga ko ari urwego rwigenga mu gihe rero leta itarekura uburenganzira bw'abanyagihugu mu gushyikiriza ibyiyumviro byabo reka na sense rero niheza riri ubwo burenganzira nacyo gituma rero kugira ngo uburenganzira bwayo ntibube bubihera mu gihe abuja gushyira nko mu rwo rwego nibande babashyiraho iyo muntu avuga ati ngo mbe ntibotorwe ibyo rero byokumvikanwa n'abashingamateka bikumvikana ku rwego rw'igihugu ikibazo cya politiki gikomeye cyane bakumvikanaho ukuntu urwo rwego rwojyaho abawushyiraho inzego zose zojyamo ibyanyica ariko urabona n'umunsi biraboneka ukubona nk'uko ngo umuntu asohokera ngo minisiteri ya yitwa ndabeke itegeko nyine harimo bigenga bigenga sense harimo abasohokera ba minisiteri ashyika ari atatu yego minisiteri yo kumenyesha amakuru
ariko ngira ngo nimba ariko itegeko ribitegekanya ntacyo baba barenze ko ni nimba itegeko ritegekanya ko ariho uwuza ava muri ubwo bushikiranganji nta tegeko riba rirenze ko ari nacyo
icyo barenze ko ndavuga nti ibyo rero ikibazo cya politiki bihera mu gushyiraho iryo tegeko rishyiraho sense n'abo bayijyanwa bose mbega abashingamateka imigambwe babyumvikanye gute murakaze kuri icyo kintu babyumvikane ko iri tegeko n'umunsi
Jerome ku ruhande rwanyu umenyesha amakuru adashaka ko tumuvuga mu bwari ko aradukurikirana avuze ngubwo ntibyo babyiza sense igiyemo abatowe n'abanyamwuga ubwabo perezidansi itarinze kwivanga
kuri uwo mumenyesha amakuru jewe ubwa mbere hoho ni uburenganzira numva nibaza ko icyumviro cyiwe ngombwa cyubahirizwe ni icyifuzo kandi abamenyesha abaserukira abanyamwuga bitorewe nibaza ko mu gihe bahagarariye ibyiza cyangwa bahagarariye umwuga byoba ari byiza ariko nkavuga ni icyifuzo mugabo kandi kumbure bisaba kwiyumvira birebire iyo iyumviriye ngo abaserukira abahagarariye abaserukira abanyamwuga akabari bo babitorera abayiyumviriye nkuko CNC yo bari nka sendika y'abamenyesha makuru cyanke y'ishyirahamwe ry'amenyesha makuru mugabo mu bisanzwe CNC iriho kugira ngo ikorere abamenyesha makuru mugabo ikorere n'abandi banyagihugu bagezwe kugaburirwa izo mfungurwa zitegurwa n'abamenyesha makuru ariyo makuru
hanyuma
ko yagira ati nk'abaserukira bene gihugu nabo cyangwa abanyagihugu bumviriza amaradiyo cyangwa basoma ibinyamakuru nabo busha batorwa n'andi niho rero kungura umuntu aba yumviye ku ruhande rumwe gusa mugabo then siriho ngo yubahirize igikorwa cy'abamenyesha makuru mugabo yubahirize n'uburenganzira n'agateka kaba abanywanyi bumviriza amaradiyo n'abasoma ibinyamakuru
yego hariho abaturindire ku murongo kugira ngo tubahe ijambo ariko imbere yaho ga Jerome umuntu ntahaca avuga ati none muza guhuza gute muri abanyamwuga mukavuga muti hariho nk'umuntu bavugishije ijwi kandi dufate nk'akarorero amategeko aratomora ko jewe ntashatse kuvuga amazina yanje umenyesha makuru akayavuga ndashobora kumwitwarira hamu yundi nawe muri polisi akaza avuga ati ahubwo yarakoze ikosa katavuze iryo zina vyategezwe ndagute abo bajamo barabanza bagahugurwa mu byo kumenyesha makuru kugira ngo nimuzohave mugongana mwita bamwe ngo bariko bakingira umutekano abandi nabo akavuga ati natwe turiko twubahiriza umwuga
mu byukuri yo dushitse muri rujya rwego nituguma duserukira iyo twaje tuva uwaje ava mu gipolisi ntabeje guserukira abapolisi uwaje ava mu bagira amasinema ntabaje guserukira abakinnyi ba filime uwaje ava mu bamenyesha makuru ntabaje guserukira abamenyesha makuru
uwaje
ava muri mu bushikiranganyi ntabaje guserukira ubushikiranganyi
ariko ingingo
iyo tuhari mu gufata ingingo turaraba tuti mbega iribwirizwa aho jyaho nyanzwe ni hehe turaze igirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru kuko niryo dukoresha ntibaza ngo dukoreshe irindi byirizwa atari ryo kumenyesha makuru ni ukuvuga uwo yabavuye hariya naho yoba atarasanzwe yarabaye mu byo kumenyesha makuru noneho mugabo no mukugena bene abo bantu bahinda kuraba bati mbega arafitemwo n'uburambe na bukeyi muri ibyo bisata byo kumenyesha makuru cyane yoba yarabyize na hehe rero kwisunga ibwirizwa byo kumenyesha amakuru na kajya karanga mutima k'abamenyesha amakuru nibaza ko bidatera amakenga kuko ikidateye buri n'ibwirizwa nawo kizana ngo ni kubera ko yaje aturuka mu gisati kitanke kiriya
ijwi rya Amerika Washington ndetse mu Kirundi n'Ikinyarwanda Jean Hedris musongora kugira ngo twakire abanyagihugu baturindiriye ni na benshi
ko je ne yashikije nkuko ebano niko wayibona mugabo siko byategeza kugenda ubujya abajya mu rugo rwego bategeza kuza n'icyo bita resentre by'ibinyamakuru bari mu rugo mu sector ya communication ni kuvuga ibyo kuri bishikije makuru abanyamwuga amashyirahamwe ariyo nacyo gitumye n'atu n'umuteko byayo hari abo muri mondi ya publicity hari abo mu masinema abo muri mu bice bitandukanye by'iyo mwuga bategereza gushyira imbere ibyifuzo ibyiyumviro mu bijyanye n'uyu mwuga muri urwo rwego rwa gasenti
reka twakira abanyagihugu
bitarashika
reka twakira abanyagihugu bari ku murongo duhere kuri Leonidas kandi twihanganire twakugumije ku mwanya muri mure kugira ngo tubanze twumve iyo bijyanye iyo biva Leonidas aho uherereye hamikazi ego uherereye he muruyigi ariko duzi jwiryo ni dasi jwiryawe riri hasi cyane
iri muruyigi
akabazo canke intererano
intererano no ya dokumenta makuru nga mu Burundi wacu biragoye biragoye uri kuraraba ukuntu abamenyesha makuru bifata cyera bagira na kuno bashiriza amakuru usanga bigoye ni ukuvuga umenyesha makuru usanga umenga imana rimwe n'umunyepolitike ukaraba uruhande wahagaze ko hagutanga inkuru ku mpande zose ugasanga arafite ahantu
umenyesha makuru canke bamwe mu bamenyesha makuru ibyo byagirije ntituza kubikomerezaho udasa ibyemezo
bamwe ni ukuvuga rero ico gihe kugira abone niyo yo sensor yafashe inkingo y'amakuru ciwe usanga afite ibibazo nk'ibya politike usanga bayikora mu Rwanda abo bavuga ngo sensor yo kuyigenga siko yego kwigenga nibyo mbo nayo nayo ubangwa ari yo we umwese makoro yavuze ko yo kwigenga kubujyo amworohereza mu byo ari karakora ariko aba yatumwe mu ye politike kuko bensanga bahagaze
akenshi akenshi warinze tusongorero nidasa akenshi wabaye amaze gufata umurongo abamaze kuja mu vya politike reka twakire Eliezer nawe kuyundi murongo wa telefone Eliezer ikadze Eliezer uratwumva
ndabumva
yego aherere hamuduge kwijambo
yego nanje ndi mu Burundi mu Kirundo jewe najyo kina nashaka kuvuga nko namaje kuvuga ati mu bato bamenyesha makuru ati presidency ntare kwiye kubyivangamo je nandumvise kina ari kiza kuko nimba uno munsi abo banyamakuru bashura kugenwa na n'abari muri presidency birumvikana neza ko hari amakuru ataza gutanga kubera buryo umuntu asa n'umuntu yaguhaye akazi biragoye cyane kugira ngo umumenere impuri ego je navuga ko ko botogwa nk'uko bamwe bamwari ko barabivuga kubera iyo haba ari ukugena nyene bisanzwe presidence hari ibigomba mico gihe n'abanyapolitiki baba ariko bakora uko umva mico gihe nawe aba umunyapolitiki ari ico sa murakoze
urakoze bwira umuse mwiza Eliezer mu Kirundo
Ego
Jérôme na Jean Régis c'est comme on vit ces vyumviro vya Eliezer na Leonidas mwe mwe twabigarutse ko ati baramutse bagenwa mu ruhande ruvuye kuri presidency y'u Burundi kenshi usanga binagora kuvuguruza ivyo bamaze gushika ku biroroha none ga Jérôme ko nk'abagize ugo rwego bahagarara bakavuga ati ingingo naho iri kwiraza gucya twebwe turabona ko kunyunguza abanyagihugu twoca inkoni ngufi ntibigende uko biriko birasabwa nimba bihora bishikaho
nta kintu choroha mu bikorwa bene ivyo mugabo sino uvuga ngo ntibiba benshi bariko baravuga ngo botogwa n'abamenyesha makuru je navuze nti gutogwa jewe ariko ibwirizwa ribitegekanije sino bigwanya mugabo kandi nerekanye amakenga yuko kwiyumvira gutogwa n'abamenyesha makuru uba wibagiye za nyungu z'abatara bamenyesha makuru mugabo bakurikirana ibishikirizwa bumviriza cyangwa basoma cyangwa baraba televiziyo ibishikiriza n'abamenyesha makuru nabo barinda kuronka urwego rubahagararira cyangwa rububahiriza atari ukuvuga ngo n'abamenyesha makuru gusa icyo nama dawe ukivuga ko ngira ngo ntibari bacumvise neza
kuko urazi yuko ama FM yacu batumvikana mu Burundi naco gituma baragaruka kuri utu tubazo kenshi bakabaza ibyo twamaze kuvuga yego
hanyuma rubwiza ati ubwego nk'ubwo rugenywe na presidence ya repubulika rutegereza gutya ari urwa politike rugahengama ariko jewe siko ndabibona niko uriko arabyiyumvira ashobora guca yibaza ati none ko bagenywe n'umukuru w'igihugu ubwo bazohabwa uburenganzira barahabwa uburenganzira bwo gukora mu mwidegende bati turafashe iyi ngingo jewe rero novuga yuko mukuru w'igihugu wenyine akigenyeje nabwiye ko ndi muri senete kuva mu 2000 na 11 ego jewe sindabona umuntu aza kuntana ikijambo ngo kubera ko nagenye n'umukuru w'igihugu ngo kora ibi cyangwa igira biriya byoshoboka akaba ariho abari kamikwa mugabo je nk'ubwanje sindabona n'umwe aza kuntana ikijambo ngo avuga ati Jerome wagiye n'umukuru w'igihugu none kora gute
none gaje
nagomba gutanga karero gatoyi cyane kigeze kuba mu 2016 twebwe twarigeze mu rwego CNC kuvuguruza ingingo y'umushikiranganji umushikiranganji yari afashe ingingo yo guhagarika ibiganiro by'ikibiriraho bijya bita indirect aravuga ati birahagaze kubera ko birahungabanya umutekano turafata ingingo turavuga tuti ibyo turabikuye iyo ngingo nta gateka k'umwuga yubahiriza icyo ndakibuka kuko mu bafashe iyo ngingo narimwe no kuvuga ko twavuguruje umushyiranganyi twavuguruje leta kuri iyo ngingo kandi bacya barashyiraho dushize baravuga bakishe ibiganiro iribandane urumva rero agomba kwerekana ko si iminsi yose ibintu bitegerezwa abantu bateza guhengama ngo nuko bagenywe n'umukuru w'igihugu
ego hamagara
iminsi yose abantu bateza kugororoka ngo nuko batowe nabo mu mungu.
Ego hamagaje Rome bamwe bakomeje kubagiriza canke bire kavuge kwagiriza kuko mvuze kwagiriza ari abahava bihenda akavuga ko yari wewe kandi ari urwego. Kwagiriza sense yuko yakomeje gutera igitsure ama radio yashikiriza ibibazo bitandukanye by'abanyagihugu bikaje habona gusumba uko yagitera ama radio yakomeje kubona nk'akundwa kazwa no gutegetse bw'ibujumbura kandi ayo ma radio kenshi ngo akaba adafatirwa n'ingingo bakavuga ati hariho nibivugirwamwo biba bimeze nabi gusumba muri ivyo bivugirwa muri ayo ma radio mpuza makungu nibivugwa mu ma radio yingenge ivyo navyo mu bivuga kwiki
ivyo navyo ni bimwe navuga yuko biva kuri ko aravyitegereza aha hagaze naho yegamiye kuko nazi hari abavuga bati hari ama radio adahanwa cyangwa ibinyamakuru bidahanwa
nkazarema baravuga ko mutigera muziraba nabi
ariko jewe ndazi neza ingingo tugeze gufatira rema mu 2015 yo guhagarika ikintu kitwa editorial cyangwa ijambo ry'intangamarara tuyihoye ko mu ijambo ry'intangamarara yari yatukanye yashikije ibintu bidatomoye tuyifunga ukwezi kose idashigiriza editoriyali cyo gihe mbere bamwe banavuga bati muragowe mucamukugwa mugabo ntitwakuwe ako n'akarero kamwe gusa kerekana yuko iyo abantu bafatira ibintu muri rusange hari aho bibagira bimwe biba byarabaye.
Ego Jean Regis Nduwimana ngira muranyuzwe ku nsiguro atanze Jerome ku byerekeye
igitugu kimeze na gatoya igihe karavuga Jerome n'ibyo hari igihe bafatira ingingo ubona yuko byashije byunganiye ku mwuga kumenyesha amakuru mugabo muri umwe mwana turiko turavugana ga Diane n'abandi bose bari kwanyingiriza ndi kuki kuri site ya iwacu yateye imbere washobora kama amatoho z'amarushesi wanditse sense muri iwacu ukaraba amakuru ingingo nyamukuru zigwa za sense kuri iyo myaka itatu iheze sense yagaritse kuko bavuzwa indirimbo zizize muri radio sanganiro sense yagize ikisi n'amakuru nuko ntabwo ndasoma cyo duharurira neza ku ngingo sense yafashe muri ino myaka itanu iheze mbega n'izihe zingana gute zikandamiza twakwita ko zikandamiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru cyangwa n'izihe zihanura leta nkuko zone yakayivuze kuko birashika bakabikora umuntu niwo neza na neza yoca yerekana akavuga ati sense irahagararira iki n'iki n'iki kuko ubiravye uko bimeze ubonye mbega sense yobiriho yoba yakoze iki ku buryo n'umunsi ari abamenyeshamakuru barenga ijana bari hanze
goreka turaza kukabaza Jerome mugabo
tubanze meze gatoya mbega amaradio ashika atatu yaturiwe ngo ni uko yavugishije umuntu yagombye guhereka ubutegetsi hariyo umuntu yagambye y'abarundi hariyo umuntu yiswe Ben Laden niwe muntu yakoze amabi akomeye ku isi yarabonanye n'abamakuru benshi cyane rwose mugabo ntibashitse bapfunga cyangwa birukana mu bihugu byabo uno munsi ibira ukuntu abanyamakuru ijana bari hanze mbega sense nigikiyo bari kabavugira bafashe kugira ngo nyinshi akwicana ijana bose nabicanye
ntitwovuga gukereka Jerome araza kuduha umuco nimba ibyo biri mu nshingano zawe yego tubanze twakire Daniel Kaze Daniel
yego ndavumva
yego aho uherereye hama kabazo kawe
mperereye Malawi none nagira ngo mubaze nk'iyo umunyamakuru akoteza agatangaza nk'inkuru itariyo icyo gihe ahanwa n'iryo shyirahamwe cyangwa ahanwa na leta muri rusange hahanwa iki icyo gihe none ikindi kibazo kuba ariyo nk'igihe twumva nk'inkuru wenda itangazwa nko ku ijwi rya Amerika wenda ati igihugu iki n'iki byagenze gutya na gutya ariko icyo gihugu wenda abanyamakuru bamwe na bamwe ugasanga batinya nko kubitangaza icyo gihe biba byagenze bite.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Yego namwe
murakoze. Yego Jerome akabazo ka Daniel Kambere ngira karamo mwebwe ati nk'iyo umenyesha amakuru akosheje arahanwa n'igihugu canke ni mwebwe mu muraba aka kabiri na ko turaza kugahebera Jean Regis muduge ku ijambo.
Urakoze ibibazo vya ko kabazo numva karatomoye mugabo kandi no gatumbereza inyishu mu nzira zibiri umumenyesha makuru ariho amakosa ashobora gukora ari amakosa y'umwuga nukubuga kwa ya tanze nyinguru idatohoje, nukubuga kwa ya tanze nyinguru ilimi kinyoma, nukubuga kwa ya tanze nyinguru ichoza agateka kuundi kamunu, change ya tanze nyinguru ichozi nzego, aho o ni na makosa afatiye kumuga. Nicho gihe, iyo imenyekanye sense ila iratohoza ikanamutuma ko imbere yabo byose tabura gutuma iki kinyamakuru abarongo ikinyamakuru akorera hanyuma hariho ayandi makosa rero umenyesha makuru ashobora gukora atari makosa y'umwuga iyo yakoze umenyesha makuru agatukana atari mu kiganiro cyangwa mu ngura ariko arashikiriza cyangwa akagwana cyangwa akiba cyangwa akagira ayandi makosa akwirikiye mwana yandi mateka atari amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru afatwa n'izindi nzego z'igihugu zisanzwe zijejwe ibyo bintu.
Yego, murakoze cyane rwose. Hama Jean Regis, namwe mwumvise ati babumva ngo amakuru baratinya kuyatangaza birava kuki mu bihugu bitandukanye, ku bwanyu nk'umuhinga muri ico gisata cyo kumenyesha amakuru
bivana n'ukuntu kukura ku bwigenge ubiravye hariyo aho bigeze ibintu bigeze mu Burundi urana n'ibyoroshye, hariyo ikibazo cya politiki kiriho cyatumye imigenderanire ya leta n'ibinyamakuru itagenda neza. Abanyemesha makuru muno munsi turakwije iminsi igihumbi na mirongo itatu n'itandatu Jean Bigirimana agiye yarabuzwe irengero, mbega igihe Jean Bigirimana yaragiye akabura irengero y'umujournaliste n'abandi abujyana abandi bagahunga abandi bakagera ku imitahe, ubusigaye ahe Bujumbura aho mu ntara ya Ngozi cyangwa Gitega uwo ari we wose mumenyesha makuru wumva yozagira umutima wo kwigenga mu byeka akora ukumva atekaniwe, ni ukuvuga ko hari imvura ashobora kuronka ntayivuze kugira ngo nimukwegere ikibazo. Ibyo rero icyo bituma bishobora gushika mu gifaransa bita autocensure, ni ukuvuga kuri kurandika inkuru ukabiheka ugira ngo ki inzego naka nizeze ziza kuvuga ati naneza karimbi cyangwa bampane cyangwa bantere mu buto cyangwa mbugwe irengero ibyo rero yashika.
Ego Jerome,
ubwoba yari cyane rwose, amaraporo menshi aranabyerekana ubwoba buri mu Barundi buri mu bamenyesha makuru nabo nyine kugira ngo bashikirize ibyiyumviro ntibyoroshye kubera ibyo bari
politiki. Jerome, sense muri ibyo bintu bya autocensure kuko urumva y'umumenyeshamakuru nk'amenyeshamakuru bari mu mwuga barabizi, iyo utanguye kuvuga ati inkuru ndayikora ko nkayisha nkayikora ko ndasha nkareka nufuma ndeka, haba hariho ibintu bimwe muri kurima umunyagihugu kandi biri mu byo bategereza gukora, naho bavuga yuko umumenyeshamakuru imbere y'uko amenyeshamakuru ategereza kubaho ibyo wumva umutekano wawe utakwemereye wubireka, ntibizohava bisubiza umwuga inyuma mu gihe umwe wese avuga ati nkakora ngaha ndasha nkakora ngaha ndasha, hama sense irakora ikibwira ngo umwe wese yumve ko uguhama amakuru menyesha makuru ari impande zose zibwirizwa koroherezanya.
Zo kugira ubwoba mu mwuga sinibaza ko byari mu bumenyesha makuru gusa, araho bishika abantu bakagira ubwoba mu byo bakora akavuga ati kinini nagikora kirampumira cyangwa mabanda gikora nabi. Byo kuvuga rero ati hakonza kuvuga ibihimitana mpisemo kubihora, iyo ni nzira umwe wese ashobora guhitamo ugatwe kiyo mugabo atovuga ngo ni nzira yategetswe. Hanyuma kubijyanye na sene sishinza kuvuga ngo sendetse kuko sinajya muri kino kiganiro ngo ndayiserukire ariko umunyagihugu
twabatumye ko nguyu umaze mu mwanya munini
ngo afishe ibyazi muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru no mu bya sene.
Yego,
njye gituma ntaza kuyivugira ariko icyo nzi nuko mu nyigisho zitangwa no mu makoranira mwamwe yo guhugura abamenyesha makuru icyo kintu kirakunze gushimikirwa ko cyane, aho umuntu abanza akiyumvira ati mbega iyi nkuru ndayishikirije muri ubu buryo nzoba nubahirije amategeko y'umwuga n'akaranga mutima, ibisigaye byose nibaza ko byoza mu nyuma ibyo kwiyumvira ngo mpava ndabwa nabi cyangwa neza, ukabanza ukabubona neza ko icyo uri kurashikiriza mu by'ukuri giciye mu nzira yubahiriza amategeko y'umwuga, yubahiriza ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru, umugabo kandi yubahiriza n'akaranga mutima. Kandi kenshi kiza kwica abantu ubu abamenyesha amakuru mu bisanzwe mu karanga mutima, rya tegeko rimeze nk'akaranga mutima rigenga akaranga mutima k'amenyesha amakuru riratomora yuko umumenyesha amakuru yokwirinda kuba nyamwigenda ko kenshi ugomba gukora inkuru nuko hari umuntu agomba kuyisimbira ko ntahanuze abandi bamenyesha makuru b'inararibonye cyangwa kumbura abo bakora nabo basangiye uruganda umuntu agasanga yiyumvira ngo jewe nufise nkoze imyaka mirongo muri uyu mwuga ngo ndabizi neza ni nahanuze kandi impanuro zari gushobora kumufasha kumbure gukora iyo nkuru yiwe neza kandi akayitumbereza iyo bayije amategeko urazi ko ari umuntu yigeze kutubwira sinibuka ko yari Marisol Frere nyene yanuze yigeze kuvuga ariko aratwigisha muri master ari umuntu yigeze kuduha akarere avuga ati murashora mwese kujyana inkuru yo kubika mugiye gushyikiriza iyo nkuru jyewe ngashikayo nkavuga nti naka yazungije ubuguru yeretse umukundi ijoro yasandaza ubundi agashika akavuga ati wa mutama yashaje yitabye umuremyi ukamenga no gupfa ntiyapfuye kandi nkuru ari yayindi nyene bikavara n'inyene
hanyuma gajeho tugume ngaho kuri ico nyene cikungene iyo nkuru ishikirwa muri sense nturi kuravugira sense ariko bayemwe imyaka myinshi urazi ngene ikogwa Regis avuze ati hari hi uruhande rumwe bigoye no kuronka namakuru abantu bakavuga ati ndabivuga agatwe kanje karahasigara canka ku muryango kahasigara nk'ubu hari amakuru agoye kuronka abategetse ugasanga hari ha badashima kuvugisha amaradio atandukanye zabaza humura zabaza abandi nka sense baba ndi bariyo banyamwuga baravuga ati inkuru yitaronse umutegetsi ayivugiramwo abari gice rimwe na rimwe hama haramutse haduka ikosa ribayemwo kuko uruhande rw'ubutegetsi rutabonetse hariho igikorwa kugira ngo impande zose zihanugwe
icyo nzi neza nuko muri senisi imyaka maze yo nko mu byigeje harimo no guhanura leta mu byerekeye kumenyesha amakuru ndazi ko yari impanuro yama yatanzwe kenshi haba mu bavugizi no mu bagize leta babahanura bati gerageza mutange inkuru kugira ngo abantu boye kuvuga ibihuha kuko iyo babuze inkuru y'imvaho arabaca bavuga inkuru z'ibihuha inkuru zantu bavuga inkuru atarizo ndazi inganda nyinshi zama zabaye zigirirwa bavuga izigirirwa abaserukira leta n'inzego zitandukanye kugira ngo bubahuke kuza baratanga inkuru nibyo biragenda buke buke urumva muri demokarasi buhoro buhoro mugabo icyo ni ikintu muri sense bashimikira ko cyane bahanura inzego n'abazivugira kugira ngo bamenyere gutanga amakuru mugabo kandi bakananura n'abamenyesha amakuru kugira utwo twigoro tukuronera impande zose kuko ikosa rigwiriye cyane mu mugabo kumenyesha amakuru mu myaka maze muri sense maze kubona ni inkuru zitangwa zidahaye ijambo abegwa n'iyo nkuru bose ugasanga umuntu akiye yihuta avugishije uruhande rumwe agatagira ati leta zobanda yivugisha cyangwa uru ruhande rundi zobanda ruvugisha mugabo yagenda kururonera inkuru azo yayitanze bitabiza byamaze gufatwa nk'ibihengamye bigasaba rero ko mu bamenyesha amakuru tugira ubwitonzi umuntu akagerageza ariko ararondera inkuru ukamubwira uti tuvuge userekeye nko ku isoko ry'inkuru bikakubwira riti ntenyenyera gatoyi ndacyabitohoza ukagira nawe agatima ko kumenya ko mu mwuga navyo nyene birimwo kurindira mpaka ubanza utohoze nk'impande zose zimeze neza
yego Jean Regis Nduwimana mu bahinga mu vy'umugana mwebwe mubona gutyo ko ivyo kuvuga ngo inkuru irihuse reka tuzobe turarondera uruhande rundi navyo ari ingingo canke ifatwa canke si nako bimeze baba baronde bakabura
iminsi yose wumvije nkahumura reportage inkuru irahera twarondeye umuvugizi twashoboye kumuronka bamaze imyaka irenga itatu ine humura ku mugoroba twumva twaronda bamaze imyaka ine barondera abavugizi ivyo rero bavuze n'ivyo bagerageza mugabo mbega sinzi ukuntu guhanura gusa mbega bujugwara gute leta kugira ngo baze kuvugira muri radio nkahumura leta uno munsi abantu bamwe muri leta yashizwemo na bamusitanteri n'abarongo y'intara kana abaminisitiri barita abamenyeshamakuru cyangwa ibinyamakuru nk'abansi b'igihugu wumva icyo bisigura mbega ba bantu za nkuzi z'ikibi ziba ziri ku mitumba cyangwa ahandi hantu hariho hose cyangwa mu makatsi zishobora gufata uyu mumenyeshamakuru zigahita zimwita nawe umwicanyi cyangwa nk'uko umutware yamwise mbega sense ngaho yofasha iki ibyo bintu byose rero ni ibintu bituma sense gifite uruhara runiniya cyane nko kugerageza guhuza leta n'ibimenyeshamakuru
yego turabigaruka ko mu kanya turi ko turasoza ko ndabona n'akanya atari kenshi cyane rwose muraza kutwihanganira ko n'ibibazo batari bake bakomeje kuturungikira Elias uratwumva aho uherereye kandi usongora akabazo
Sande mde merara y'ingozi
nduga kwijambo
ma po je cyambere nibaza ko sense abayigenga kuko iyo bayigenga iba igwana ku bamenyesha makotra z'ingorana abamenyesha makuru bagera mu Burundi uko zingana ndaje nk'ukuntu amaradio ya sambo sense ihari nivuge tukaraba ukuntu abamenyesha makuru bakubaguwe bagapfungwa rupfa kuko murabizi ingorane yagihagira barukureka murazi ingorane bagize abose sense aho kuvuga ge yitwara nk'iyo shareta nubwo igifata cya leta ariko yitazwa kwigenga simbona rero ukuntu sense icyo iyo biri kirafasha abamenyesha makuru hanyuma ikindi nacyo akandi gahoro gatoya nakumbaze uwo amenyera umwuga wo kumenyesha makuru mbe mababona huko wiki kugire ngo umwuga wo kumenyesha amakuru utsimba atari mu Burundi reka leta ireke kuguma yinjirira abamenyesha amakuru ibabuza gukora ku nkuru zimwe zimwe nk'ubu hari nkuru tutakironka kubera ajya amaradiyo yasambuwe sinzi icyo babona bakora rero kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru wongere utere imbere mu gihugu cy'u Burundi kuko ugataho mwafatiremba murakoze
urakoze cyane Abel nawe wikaze Abele uratwumva?
Yewe.
Ego aho herere hamakabazo ka usongora?
Ni Dar es Salaam, ko isanzwe.
Dar es Salaam aha, makabazo ka.
Yewe nashaka kubaza ukuntu abamenyesha makuru na asanzwe bavuki aheruka kugirirwa nabi, se ni sana mutsiro mwe nigira numva ivuga ngo umumenyesha makuru yagize ingorane yo bavuga ngo matobo. Tukabaza amaradiyo yugawe kuki batavuga umuco ati azungurwa cyane byarahebwe cyane mafite mpuzamakuru gatugurwa kandi ngo nabuvuze tukabaza igituma baguma bakura kuranya intonde z'abagize seni sena hitura amategeko mu gaze kije guma kimwe nibyo byo guma mbona nta kindi nabaza murakoze
urakoze cyane ariko imbere ko duha ijambo Jean Regis Nduwimana na Jerome Niyonzima tubibutsa ko Jerome muri uno mwanya atari kwavugira sense gusa twamwikoze ko nk'umwe mu nararibonye yo muri iyo sense nyine ko ayibayemo hasi imyaka 9 Jerome duce tunahera kuri wewe rakabazo ka Elias harakogwa iki ngo baruva kuki ntibigera bumva muvuga ngo bakorewe ibireka turabiteye ivyatsi hama ico muri ko murafasha abamenyesha makuru n'icahe muraca mwishura ko nakakabazo ka Jean Regis yari yababajije ati harabagera kwijana mu buhungiro mbega sense abo bobo irabaraba cyane
nakoze jaruva kuki sense nati bavuga ko barahohegwa sinzi ko ashatse kuvuga ibyo bundi aho bakuki atema kugwa n'imisanga ategerewe n'abantu ku irembo
yanagarukanye na babobe rugurika bose igihe bapfungwa n'ibiki
hariho ibintu twotandukanya hariho ibintu umumenyesha makuru agwamo ibyago agwamo kandi bibabaje biranababaje navyo nyine byo gutegerezwa atema kugwa kubitwa mugabo utari kurazira umwuga wo kumenyesha makuru mwico gihe bibabaje nkuko ari undi munyagihugu wese ashobora gutegegwa n'abagizi ba nabi akagwa mu byara by'abagizi ba nabi hanyuma akamererwa nabi nibaza ko mwico gihe atari kurazira umwuga sense yo kivuga ngo kubera ko ari umenyesha makuru ngo twamwumvise yatemaguwe n'abantu ngo none reka tumuvugire cyane tugire iki nibaza ko bitohura naho ntavugira sense
amatohoza bayakoze bakamenya ko atazize umwuga
ibyo rero ni bimwe navuga bica bibanza kujya mu butungane hanyuma bikagaragara abagenda amatohoza bayakoze bakagaragaza ko yatemaguwe azira umwuga ngira ngo icyo gihe sense yo biri mu ijoba itegerejwe guhagararira agateka k'uwo muntu yazize umwuga wo kumenyesha makuru
hama bariya nabo ngo ibyo barenga ijana bari mu buhungiro turasigaranye kana gatonya
abo bari mu buhungiro birababaje abarundi bose bari mu buhungiro birababaje mugabo sinzi ko sense duhava dusanga mu byizejwe iza gutahukana impundu
canke ku
rero nibaza ko ibyo by'abari mu buhungiro birababaje n'ukuri kandi ariko tuje turaba ivyo sense ijejwe vyo guhagararira umwuga bibaza ko tuzaba dusanga iza kuronka icyo yofasha kugira ngo batahu
ngirashaka kuvuga cacu kaciza mwogerageza gushaho hagati yabo na leta ha major registre namwe mwumvise uko yabajije Abel
ati niyo vuga mwico gihe yo bavuze yuko bahunze bafitanye icuka kibi na leta ariko ize navyo je sino vyemeza gukirumba bice bisaba ko habanza kuba habaye amatohoza ariko igikogwa nuko hagati y'ibinyamakuru biba biringana bamenyesha makuru bikoramwo isene siravise n'ivyukuri ibwirizwa itegeko ryo gufasha kugira ngo bakorane n'ubutegetsi bakorane neza badaterane igiture kandi bamwe batarengera karindi abandi mugabo ngira ko ya navuze ngo ntibatanga ijambo muri humura icyo rero nibaza ko sindi umuvugizi wa leta cyangwa inzego z'igihugu mugabo nibaza ko nkahumura ni ikiganiro cyo muri Radio Public Africaine ivugira ku murongo w'ingurukana bumenyi mugabo urumva ko atari radio yemewe muri CNC ibiri kwirasamirana nibaza ko rimwe na rimwe arabaye imijambo kubera icyo kuko nanjye mbona ndabyumva rimwe na rimwe bavuga ngo ati twabuze twarondeye ubuserukira ibi atwe imijambo cyangwa twamubuze nibaza ko rimwe na rimwe araho ari ukuraba neza mbega iyo radio cyangwa iki kinyamakuru ubwo nibaha babakira imijambo kubera ko kumbure kitemewe n'amategeko muri uwo mwanya
ariko hariho na nk'ijwi rya Amerika nivyo riri umwe mu bihano mugabo amategeko yo haracahari avuga ko ijwi rya Amerika rikiyari kandi abatari bake nabo nyine bavuga ko bigorana na jewe ndimo kuronka ababaha ijambo mu mutegetsi
yaho rero n'ukugerageza mu gasengetera mukarondera aho ari mu biganiro bakagirana ibiganiro hanyuma ubusaba ijambo nawe akamenya nimba warisaba igikuru numva usabye ijambo urisabye igikuru nuko yoguha inyishu akakubwira nimba ari kwimye kubera imvo izi n'izi n'izi ukaburonse icyo ushikiriza amakuru kuko nayo abari inkuru
yego Jean Regis Nzimana tunyarutsa ingu cyo kugwa kugira ngo no mwugantu komeze muri ano matati wumva bamwe bavuga ngo bimeze neza abandi bimeze nabi n'icahe imbere yuko dushaka twakira uwanyuma ku murongo hama tugasezerana
ikibazo gikomeye cyane ikibazo cy'ibimenyeshamakuru n'ikibazo cy'igisoda n'ikibazo cy'iperereza n'ikibazo cy'inamashini y'amateka n'ikibazo cy'umukuru w'igihugu wenyine abarundi batashobora kumvikana ko neza uko izo institution cyangwa izo nzego zokogwa zidahengamiye kuwutwara wenyine cyangwa ku ngufu z'ubutwari ikitorwa rero bizobana n'amatora yo mu 2020 umukuru w'igihugu yavuze ati sinzitoza niyakitoza hakaza uyundi mbega niyo migende yanyere yageze canke ageze agashyiraho nawe ufite abo muri opozisiyo atavuga rumwe nawe n'inyamakuru n'abandi bose uyo muntu azoza mushasha canke uno munsi yaboneka yuko umugambwe semere uvugwa cyane rwose mu gihe semere yoheza umugambwe utwabona na gato rwasa uwoheza nawe ukagira ikintu uterere ukagira ntuze ugashika ku butegetsi cyangwa undi mugambo ariwo wose woza mushasha urashobora uwo wonyine ushobora guhindura ibintu ukavuga ati jewe ngiyashyeho demokarasi nk'uko ijwi twese tuyumvikanye ko abarundi ngombwa ko uno munsi aho bigeze no munsi ntagishobora guhinduka kinyibaza mugabo urabye nk'ubutwara CNC nk'uyu nesera nk'umukunzi amaze imyaka myinshi cyane ari muri uwo mwuga ashobora guca afashe ibyo nyine mu migende yanjye bukebuke kuko arabye inzego aza ari mu nzego kandi arabye n'umuryango uri ku butegetsi neza cyane ni ukuvuga yuko ashobora guca akoze ku buhinga bw'ibigo cyangwa nabo bari kumwe n'urwo rwego bagafasha mugabo ntawo bitega cyane rwose kuko leta ifite uwundi mugambi
reka turamukanya turava dusezerana naho numva ibiyago byari bikwiye kubandanya twakiri wanyuma ku murongo wa telefone adashimye ko amajwi we atangazwa kandi n'uburenganzira bwawe uduge ku ijambo
yego murakoze kumeza akanya rero nahise akabazo novuga n'intererano najya mbanze mbere ku kabazo yaturutse senise atubwire ikintu ku rwego barongoye bahejeje guteza imbere umwuga rwakoze muri imyaka ine novuga nk'itangazamakuru riboneka ko ryaciye inyuma kugira ngo novuga nk'iryo tangazamakuru bariteze imbere hanyuma ikindi nacyo novuga nk'intererano cyangwa novuga nk'amasenga nshikiriza
ugogwego uko tugomba barugende guteza imbere itangazamakuru ariko hari ingingo bafashe indoba yerekanye cyane mu maradiyo mpuzamakungu bavuga amerike n'ibijya na BBC ibyo bintu byarajyewe ku bwanjye byaranyeretse navuga nti uguhengama n'ugukoresha k'uwo mugwi nta kuntu twebwe twari tubiteze nkajya nenda biteze kuko bumva bari kudufasha kugira ngo turonke amakuru menshi kandi asohozwe kandi navuga se ataho yegamiye asana kandi na bya bindi basubwira ati amaradiyo ngareka guca ibyutu abenegihugu none nimba abanyagihugu no munsi ibyo babaye niba ari ibintu bimwe usanga biteye ubwoba tureke tubimenye bareke abayivuga
urakoze cyane
niho nibazahomba n'abashobora kubikosora
urakoze cyane
ndangenda mu ntego
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza akabazo cy'ibyo sense yashoboye kurangura muri ino myaka ine iheze Jerome reka tugutezure ntukishure kuko utari kuvugira sense ariko imbere ko duhava duhindukira tugahana agahindukira akabazo kamwe gusa kakomeje kuvuga hariho n'abatubajije ngo Jerome baragukumbuye mu kiganiro kwa Nyaburunga hari umugambi utuciriye utwibiye akabanga kuko uzohava ugaruka muri kwa Nyaburunga kuko ingingo sense yafashwe ikiganiro cawe naco nyene byatumye kigenda
kwa Nyaburunga naje ndabakumbuye ngira ngo abarongoye ibyo bya Amerika nibaza ko nizigiye ntakerekana ko baba bariko barabandanya bagirana ibiganiro kumbure n'inzego zibijejwe mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo eja ubukera no kwa Nyaburunga n'ibindi biganiro byahagaze nabyo ne bishobore gusubira gusambira
hari icizere ntuvugira sense ariko uyikurikiranira hagufi
jewe nsanzwe nizeye mugabo cyane cyane nizeye icizere cyane kigashimira ko nizigira ko baba ariko baragirana ibiganiro kuko ibiganiro nibyo umuti wa byose
hanyuma nk'umunyagihugu ahejeje kuvuga atavuze izina gihe urumva ko agahomba avuga ati twebwe ntitukironka amakuru yacu nk'umunyamwuga urabibona gute urabifata gute ko na hari radio mpuzamakungu zitakivugira mu gihugu cy'u Burundi abamenyesha makuru batakivugirayo agahombo abamenye abo banyagihugu bakomeje kutubwira sense ubikumva
ako gahinda najewe nk'umenyesha makuru ndakumva ari ivyo duhomba n'ivyo ariko no bivata ko ari vya bindi usanga umuntu ariko aravuna urukwi ashobora gusanga niza tariko aravuna zivunikiyemwo nabo bavuga ko ari kandi umuntu ashobora gusanga ariko arasesa agatosi kari mu mata ugasanga amata yose arasesetse agahombo kariyo ariko reka tugire ivyizigiro yuko abajejwe kugirana ibiganiro bogerageza kugira ngo amaradiyo n'ukuri asamirane bagirane ibiganiro bashike ku impozitomoye ibitegerezwa kumbure guca mu biganiro bice mu biganiro ibica mu butungane bigaca mu butungane mugabo kandi nongera kumbuye mu kurangiza mvuniraga akagoye bamenyeshamakuru bagenzanje iyo umumenyeshamakuru bishyitse agakosha akemera ikosa ati ndarikosoye cyangwa akavugisha umuntu ibintu bagasanga si byo kugaruka akavuga ati iragiye akavuga iti twari twihenze ejo nimudukosore iki twavuze sicyo ibyo ni iteka mu mwuga wo kumenyesha amakuru
kandi iyo babikoze ngo bica byoroha canke kugira ngo twumve ko ahari ibyo muhejeje kuvuga biri mu biri ko biradinditse
uretse ko byoroha biranaha n'iteka icyo kinyamakuru kukwerekana ko kigendera by'ukuri umwuga mugabo kandi biratuma n'iyindi nkuru nzoshyikirize ejo bavuga bati barayizera kurusha kuko bavuga bati iyo yari yihenze ko yaravuze yuko yemeye ko yayihenze ko yaranayikosoye
ego Jerome Niyonzima murakoze cyane kuri kano kanya mwaduhaye muri sangane no munsi mugatuvuge ko twibutse ko mwatwitavye muvuga yuko mutaza kuvuga nk'abavugira usense ariko murayirimwo kandi ivyo muyizi ko mwabitubwiye mwakoze cyane gose Jerome Niyonzima Jean Regis Nduwimana nawe akajambo kawe kanyuma imbere ko duhana gahindukira
Jemo ko nukwifuriza amahirwe Jerome ni uwo mugi mushasha kugira ngo bazoba yageze banagure ko ibintu z'ubu sinzi ka ikicigira umuntu yodenaharuye abanyagihugu bashika kuri batanu bavuze bane bagiye basaba ikibazo yuko yokwigenga ikanagura umwuga Jerome rero naje ko yaje ku kivi
urakoze cyane gose urakoze cyane gose Jean Regis Nduwimana mukamuri umwigisha muri za kaminuza kandi ni umuhinga mu vyigwa vy'ingene menyesha makuru bikora etude media na Jerome Niyonzima kuri kino kiyago mwaduhaye ari Diane nahazwe nanje twari kumwe muri kino kigani wanyu muri sanga mushaka kongera gusubira kurikira kuri website ya Kaburungu radio ya Truve wa Kaburungu com yakoze Jeffrey Mutagoma yegeranije amajwi hamwe n'umwenjeniyo bari kumwe muhinga bw'ivyuma twempi twifurize kubandanya mu ruraniko kubera bakibutsa
makura gezeho abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya America yumvikanira i Washington DC.